bamwe mu bategetsi mishyaka ry'abademokrati babwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko ibiro by'umukuru w'igihugu White House byitegaga ko amakimbirane yavutse mu ishyaka bitewe n'intambara yo muri Gaza azayoyo kubwo Perezida Biden azaba atangiye ibikorwa byo kwiyamamaza. Ni mu matora azaba ahatanyemo na Donald Trump, umukeba byitezwe ko azaserukira ishyaka ry'abarepublikani. Nyamara hagendewe ku biganiro Reuters yagiranye na bamwe mu bayobozi bakuru muri iri shyaka, abashinzwe ibikorwa byo kwamamaza Biden ndetse n'impirimbanyi z'uburenganzira, biraboneka ko ayo makimbirane agenda afata intera. Ibi biro ntaramakuru bivuga ko byaganiriye kuri iyi ngingo n'abategetsi bakuru mu ishyaka n'abashinzwe ibikorwa byo kwamamaza barenga 10 ndetse n'ababa mu nteko itora n'impirimbanyi z'uburenganzira barenga 60. Hakurikijwe ibiganiro abo batanze, biraboneka ko mu gihe habura amezi 9 ngo itora ry'umukuru w'igihugu ribe, ikibazo kirimo kurushaho kugira udubi. Ukudashyigikira ubusabe bw'agahenge karambye muri iyi ntambara kwa Bwana Biden byakuruye uburakari mu nteko itora yamuhesheje intsinzi mu 2020 kuva ku Banyamerika b'abirabura kugeza ku mirimbanyi z'abayisilamu muri leta ya Michigan ifatwa nk'ingenzi cyane mu matora. Ikusanya bitekerezo rigaragaza ko abademokrate baciwemo ibice cyane n'uburyo Biden yashyigikiye Isiraheli yivuye inyuma kuva ku bitero by'iya 7 y'ukwa 10 Hamas yagabye kuri icyo gihugu bigahitana abagera ku 200,000. Bamwe mu Bayahudi b'Abanyamerika bakunze gutora abademokrate ku bwinshi bashyigikiye Biden. Nyamara abademokrate bakiri batoya ndetse n'abirabura ntibashyigikiye imigenzereze ye. Abo babangamiwe cyane n'ubwiyongere bw'impfu zatewe n'ukwihorera kwa Isiraheli, ubu zigeze ku bantu hafi 30,000 nk'uko Minisiteri y'Ubuzima yagaze ibitangaza. Ibice by'ingenzi by'abagize inteko itora barasa nk'abatengushwe n'imyitwarire ya Bwana Biden muri iki kibazo kandi bararakaye. Michigan kuwa 2 mu gikorwa cyo guhatanira guserukira ishyaka ry'abademokrate, impirimbanyi z'Abanyamerika bafite inkomoko mu Barabu zari zamushyigikiye mu 2020 barahiye kutongera kumushyigikira. Aba basabye abatora kuri uru rwego rw'ibanze kugenzurira kuri iri tora ry'igerageza niba uburyo Biden yitwaye mu kibazo cya Gaza bidashobora kumutera gutakaza amajwi muri iyi leta y'ingenzi cyane mu matora. Mu kwizera ko bamariza impungenge abategetsi bo mu biro bya Biden, ku itariki ya 8 y'uku kwezi kwa 2 bagiranye inama y'inyongera n'abayobozi b'Abanyamerika b'Abarabu bo muri leta ya Michigan. Isoko ebyiri zamenye iby'iyo nama zabwiye Reuters ko abayitabiriye babujijwe gushyira hanze ibyayivugiwemo. Mu byagarutsweho nk'uko izi soko zibivuga, abo bategetsi bavuze ku mfashanyo y'ubutabazi kuri Gaza bibutsa ko Biden arimo kunenga Isiraheli mu ruhame. Mu biganiro by'ibanga, abategetsi batatu babwiye umunyamakuru wa Reuters ko Biden na bamwe mu bajyanama be ba hafi bakomeje kurwanya ubusabe bw'agahenge karambye nubwo hari igitutu cy'imbere mu ishyaka gisaba guhindura aho bahagaze. Abajijwe kuri iki kibazo, Seth Schuster, umuvugizi w'ibikorwa byo kwamamaza Biden, yagize ati: "Perezida arimo guharanira kwegukana buri jwi, kandi ibikorwa byacu bizakomeza tuganira imbona nkubone n'abatora ku bibazo binyuranye birimo n'icyerekeranye n'amahoro arambye mu burasirazuba bwo hagati." Leta ya Michigan ubwayo ifite abarabu b'Abanyamerika ndetse n'abayisilamu bari mu nteko itora bagera ku 300,000, kandi ni nayo yagize umubare munini w'abatora b'urubyiruko kurusha izindi mu gihugu mu itora ryo hagati muri manda ryabaye mu 2022. Ni ukuvuga abafite imyaka iri hagati ya 18 na 29. Mu 2020 Perezida Biden yari yegukanye leta n'amajwi atarenze 155,000. Nyamara ubu amatsinda yiswe Engage Action na Listen to Michigan ayobowe n'impirimbanyi z'abayisilamu arimo aragerageza gushishikariza nibura 10% by'abademokrate bari mu nteko itora kudatora Biden. Umubare wabo ungana n'amajwi 10,000 Madamu Hillary Clinton yatsindiweho na Donald Trump muri iyi leta mu 2016. Ubutegetsi bwa Perezida Biden hagati muri uku kwezi kwa 2 mu kanama Karoni gashinzwe umutekano bwari bwatanze igitekerezo cy'uko hashyirwaho agahenge k'agateganyo muri Gaza, ariko butambamira itorwa ry'umwanzuro usaba agahenge karambye. Kuri uyu wa mbere Perezida Biden yavuze ko yizeye ko aka gahenge k'agateganyo kagerwaho abajyanywe bunyago bakarekurwa bitarenze icyumweru. Nyamara Hamas na Isiraheli birasa nk'aho bikiri kure ngo bahuze mu biganiro. I Wisconsin, indi leta y'ingenzi cyane mu matora, impirimbanyi z'abademokrate zirategura imyigaragambyo yo kwamagana umurongo Perezida Biden yafashe mu kibazo cya Gaza. Ibyo byatangajwe na Heba Muhammad, umwe mu bari bayoboye ibikorwa byo kwamamaza Biden mu 2020 muri iyo leta, ariko bakaba bategura imyigaragambyo yo kumwamagana.